dirasa Mirana.
Amakuru makuru makuru yaranze none.
Mureneza nchuti na mwe bakunzi wa radio Inzamba Agate Kakawe ikaze ni gwanyu murano makuru 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 yaranze inonwi mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba Agate Kakawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Honorable Siriako Nshimirimana niwe yemejwe n'umugambwe CNDD-FDD kubicegera cy'umunyamanga mukuru w'umugambwe hari kuri uyu w'Imana mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye igitega aho baciye banemeza amategeko agenga uwo mugambwe. Tukiri muri politike nyene agateka kazi na muntu gatezwa kubahirizwa mu gihugu utaravye amamuko ubwoko imigambwe canke igitsina. Ivyo nivyo umwungere mukuru wa diyoseze ya Gitega Musenyeri Bonaventura Nahimana yasavye abarongoye Uburundi. Musenyeri Bonaventura Nahimana akaba yabicikirije mu nkuka y'imisa yuguruye amasengesho yo gushima y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara ya Gitega. Ku bwa Vitanje Imirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe adakiranira ibyicaro bya politike force ruhurikiyemwo ayo mashirahamwe nyene ngo ayo masengesho adahengeshanya gutunganya n'umugambwe CNDD-FDD ntaho ahuriye n'amabi atandukanye yamye akorerwa abanyagihugu kuva uwo mugambwe ugishikira ubutegetsi. Namasengesho ngo yo guhenda barundi ko uwo mugambwe ukora ibyiza kandi urangwa n'ibibi ubwicanye n'ayandi mabi. Dutega amatwi Vital Nshimirimana arongoye unani forso kw'amashirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki.
Si bishasha na gatonya kuko azwi yuko kuva CNDD-FDD iza yanikoresha igisabisho aho bahura bagahamagara abantu batari bake bagatamba bagatarika bakajya bakanywa bagasoma Bibiliya hanyuma ibyo bakaba bikoresha kugira ngo bashyire uruhumyi ku banyagihugu. Abanyagihugu ntibabone ibyo bari kubarakora ntibabone aha biriko biraba. Ariko kuva kera kuva mwaka w'ibihumbi bibiri ngira na gatandatu bibiri na ndwi abanyagihugu bari kanguye barakanura barabona ibyo CNDD-FDD iriko irakora. Bakanujwe n'uko abo nyene baheza kuva gusenga bagashikira mu bwicanyi bagashikira gusahura amatungo y'abanyagihugu bagashikira mu biturire bagashikira kuniruza abanyagihugu bagashikira gutosekaza agateka kazi na muntu. Hanyuma rero abanyagihugu barabitahuye mugabo kubera igihugu cyafashwe mbiri abanyagihugu benshi barabikurikira be bakabikurikira ku bwinshi bakajya kwiyerekana yuko babishyigikiye ariko umutima uba ahandi atari uko babishyigikiye mugabo kugira ngo bibonekeze neza yuko bari kumwe n'abandi. Ibyo babigira kubera bazi yuko hari abarundi batari bake abaharanira agateka kazi na muntu abiyamiriza ikingo cya gatatu n'abandi barundi n'ubu babandanya bapfungwa batogwa ibiziga banyuruzwa baborezwa igufa kubera hari icyo bavuze kitagenda neza mu bijyanye n'uburongozi bwa CNDD-FDD.
Amakuru makuru makuru twabateguriye arabandanya. Inyuma yaho umugwiza atunga Bariteremia ntakaruta Imana batazira shopping ari kuri amaze amasaha 28 mu ibohero rya Mpimba mu mugambwe PPD gira ijambo washinzwe n'abahoze mu mugambwe CNDD-FDD bagereranya irekugwa ry'uwo mugwiza atunga nk'agasuzuguro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakoreye abarundi muri rusange. Bisigurwa na Leonidas Hatunga Imana arongoye uwo mugambwe akabona ko Evariste Ndayishimiye akorera ku bwoba budasanzwe bwo guhindura ibintu mu gihugu. Dukurikire Leonidas Hatunga Imana.
Twebwe n'umugambwe PPD gira ijambo kubera abawushinze hanini ari abahoranye nabo bari ku butegetsi uyu munsi nubwo n'abantu tuzi mu bisanzwe abantu benshi baravuga igihe babona ibya bitwa shopping afashwe hari abitwengera bakwengera mu kiziga yeye shopping hajya umutaha akoresha awusangiye n'ibihangange byegereye Evariste Ndayishimiye ibihangange by'abagenziga harimo umugenzi akomeye rwose wa Evariste Ndayishimiye basangiye umutahe na shopping bati ubonyera cya telefona ati nepa atari kura shopping atabonye imbere n'inyuma ati murabayobewe n'ibyo byabaye. Twebwe nta cyizere nk'abanyepolitike nta cyizere dufise k'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye buri nicyo bushobora guhindura mu gihugu ntacyo dufise kuko uretse ko uburongoye ubwo butegetsi ariwe Evariste Ndayishimiye atabyashoboye yisangana ubwoba ntangere nuko banatinya kumengo bahinduye ibintu umengo byo bagaruka ariko ariho boronke yurukizana twebwe rero nta kizere na gito ya dufise ariko nkuko benshi mu bagize uwo mugambwe bemera Imana jewe imbere yabo ndimwo ndemera ko Imana ishobora gukora ibitangaza ariko icyo gihe n'Imana izo bikoze ibitangaza nk'umunyepolitike nta kizere na gito ya mfise ariko nk'umukristo yemera Imana igitangaza gucacira
Leonidas Hatungimana akaba arongoye umugambwe PPD gijambo nkuko na impedere kubabwira arongera agashikiza ko tarukiza na rukeya abarundi bo kwitega ku ntwaro ya Variste Ndayishimiye ngo basanzwe baragendanye ku rugamba kubwiwe ngo nawe nyene afise uruhara mu busuma bw'amatora musubire mu mutege yompi
sinari nifurije ko shopping agenda gaherayo ariko ko baza baraterura umuntu bakubitirayo bagarukana abandi Perezida cyangwa ngo baragwaye mu mutwe ngo ko bivye byinshi leta ngo ntawo bajana ngo bafunga ariko ngaha gacafata abantu bamwe hari hababoreye mu gasho bagirizwa ngo baragize ngo manifestation bagirizwa ngo barashigikiye ku butegetsi bwa Nkurunziza buhinduka baragwandika ngo cya gatatu hariho nabo aheruka kwagiriza yuko bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'inyuma bari the games n'ubwo shopping amurondera kwiki namureke nimba rero Evariste adashoboye gufata umurongo ngo afata ati iyi n'ingendo uyu n'umugambi utomoye ngira nkoreremwo nabireke nareke kwirirwa arazarahesha abarundi asimbisha imitima abantu bamwe basimbwa imitima bagira ngo arikubisa agashi ka wanaye Evariste nta gashi azokwikubita kuko ntabyashoboye iyo abari uwundi nukuri yotanze imihoho ingoma biroroshe kuyiba ariko aho kuyivugiriza ni habi ntiboroshe kuronka kuko umusuma wa mbere mu Burundi n'urya yateruye amajwi akayakura mu isandugu ayashira murindi neva kaza akitwa umukuru w'igihugu atariwe yatowe n'abanyagihugu
inzamba
Umujyango wa Christophe Sahabo yahora arongoye ibitaro Kila Hospital amaze amezi 9 afunzwe urasaba ushimitse umukuru w'igihugu Variste Ndayishimiye gukoresha ububasha afise akamurekuza ivyo biri mu ikete uwo mujyango wandikiye umukuru w'igihugu kuri uyu wa mbere w'iyindwi turiho turasozera uwo mujyango umenyesha ko Dr. Sahabo kuva afatwa agafungwa atakintu na kimwe kimwagira uretse elementanya iyakorewe ibikuru bikuru biri muri jokete na Signorine nije imbere
muri jokete umuryango umuhisi Dr. Luc Sahabo uhagarariwe na Jean-Marc Sahabo werekana ko dosiye ifunze mwene wabo Dr. Christophe Sahabo yuzuyemo ihonyangwa y'amategeko agenga ubutungane kuva afashwe akongera agafungwa arico gituma umuryango uvuga ko wituye umukuru w'igihugu kugira akoresha ububasha afise mu kurekuza Dr. Sahabo no kumusubiza mu mabanga yiwe uyu muryango wa Dr. Sahabo usigura kandi ko hari ibinyegezwa by'abantu bamwe bamwe bifunze Dr. Sahabo izo navyo bikaba arivyo bituma ubutungane bw'u Burundi budashira ahabona ukuri kubwo umuryango wa Sahabo ibiko biraba birerekana ko Dr. Christophe Sahabo yakorewe ilementanya mu gihe atacagirije na kimwe afise muri iyo kete umuryango urerekana ko haciye amezi arenga abiri habaye isuzuma ryakozwe mu butunzi kandi gejeje umuvukanyi wabo mu byerekeye gutunganya ibitaro Kira Hospital umuryango wa Sahabo uvuga ko ubabajwe no kubona mwene wabo atanguye ukwezi kugira 10 afunzwe atari ko araburana kandi yashizwe kuri ya sentare mukurikirana mu ntara ya Ruyigi akaba yarabuze n'umuburanira aho umuburanira yahagarikwa inyuma yo gufungwa no gutegwa ubwoba umuryango wa Dr. Sahabo wibutsa ko mu ijoro ryo kuwa 30 ntwarante umwaka uheze w'2022 Dr. Christophe Sahabo yafashwe atamutahe n'umwe acajanwa ubutarariye gufungirwa mu biro vy'iperereza atana kimwe abwiwe kimwagira kuri igihonyango ry'amategeko ryose ryabaye umuryango wa Dr. Dr. Sahabu usaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe wa mbere ahagarariye ubutungane gukora ibishoboka kugira Dr. Christophe Sahabu arekugwe yongera asubizwe mu mabanga yiwe kuko ataca ari karazira.
Icuka se ciza hagati y'ugwego mpanuzwa jambo na mustanteri wa komine Mukaza urwo gwego nyobozi w'iyo komine yo mu gisagara ca Bujumbura rumaze iminsi rugoyagoya nkuko biri mu ikete urongoye na mpanuzwa jambo yandikiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura kuri no wa mbere ikete rirega mustanteri wa komine Ntahangwa ko afata ingingo zitabereye atagishije inama iyo nama mpanuzwa jambo ya komine Mukaza. Bamwe mu banyagihugu baho bakemeza ko mustanteri akingira n'ikibaba ku nyungu ziwe bamwe mu barongoye amakartier bigenza ukutariko reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
Anike Sabimana arongoye inama mpanuza jambo ya komine Mukaza niwe yashize ahabona uburongozi butabereye burangwa muri komine ya Mukaza irongowe na mustanteri Renovasi Ndayihebura Iketa iruka kwandikira mukuru w'igisagara cha Bujumbura yagiriza uwo mustanteri ko atigera yubahiriza ibyo urwo rwego manuzwa jambo bisaba ku nyungu za komine mustanteri we ngo agashima imbere inyungu ziwe bwite ibikorwa by'iyo nama ngo ntibisiba kuburabuzwa mu gukura ku rutonde z'ivyirwa ibyo abagize inama manuzwa jambo bashikirije mustanteri akavyamirira kure uburero butangwa muri iryo kete riri mu minwe y'urongoye igisagara cha Bujumbura imyidogo iri mu banyagihugu kujyanye n'ishyira hamwe rijejwe gukura imicafu mu makartier agize komine ya Mukaza mustanteri yishuye ko icyo kibazo kidashobora kwigwa muri komine arongoye n'umunyagihugu aba ngaho muri komine Mukaza tumubajije ko ibiri muri iryo kete atari gushikuza yishuye ko ibibazo mu burongozi bw'iyo komine byiraye
Komine ya Mukaza ntigowe n'ibyo gusa yagowe n'ibindi by'intwaro bitabereye na gatoyi kuko ntibiherutse kuba muri karitsiye Mutanga Sud aho Shodokaci waho yagiye mu makosa atagira izina biboneka ko akingiwe ikibaba n'uwo mustanteri umukuru w'igisagara cya Bujumbura agatanga itegeko ibicungwa byose n'ibiva mu gisagara ngawe w'ingurube zikaguma mu nkombe za Ntahangwa amaganga n'amatsi byose bitendera muri Ntahangwa kandi bazi inkurikizi mbi mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije ibinyabuzima byo mu mazi arabura ikimuhana mustanteri barabana babana aho nyine kumugoboka akagira nabi abenegihugu arafite imbuga akurikiranye abantu
mu ruganda rwo kumenyesha amakuru wa radiyo Inzamba Gateka kawe twarondeye mustanteri wa komine Mukaza Vasi Ndayihebura kugira ngo agire icyo avuze kuri ibyo aregwa n'urwego mpanuzwa jambo rwa komine arongoye ariko ntiyashimye kwitaba telefone yiwe
tubamenyesha ariko ko umukuru wa karitsiye Mutanga Sud yavuye ahagarikwa ariko umukuru wa komine Mukaza akanka ko uwumukurikira mu matora yomusubirira muri ico kibanza naho yagirizwa amakosa atari make ninongaha nyine amakuru twabateguriye aciye arangirira nshimire mwewe mwese mwariko mukurikirana amakuru makuru yaranze inondwe ndabibutsa ko mwariko muyashikizwa na Je Bonfils Nyongere nkaba ndabifuriza kugira amahoro mu byanyu no mu banyu mugire umunsi w'Imana mwiza.
Ngije Nzamba
Nzamba irasamirana
amakuru makuru yaranze inondwe.